yenerera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Murakoze kuba muriko mwumviriza radio inzamba agateka kawe turabahaye ikaze mwese muri iki kiganiro tugwaruka uno munsi ugwaruka gwerekana aho ruhagaze ku ngingo yo kurungika abana mu ishure ngo batangure igice cy'umwaka w'ishure mu gihe igihugu gihanganye n'ikiza cya coronavirus mugishikirizwa na Francine Kanyange Innocent Kubwimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma
muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus ubuze ibimenyetso byayo ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira ubushuhe kumeneka umutwe gucika intege gukorora no kuma mu muhogo kubura impwemu mbega ni iki gukora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus karaba kenshi mu ntoke kororera canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro ifukiye ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi ubu n'ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe
kuri uyu wa mbere itariki mirongo ibiri ni amashuri mato mato n'ayisumbuye yaba ya leta canke ayabigenga yatangura igice cya gatatu cy'umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibyo bikaba bibaye mu gihe ikiza cya coronavirus kibangamiye isi kitasize n'inyuma Uburundi bumaze kwibonekezamo abanduye umugera wa coronavirus bagera kuri cumi n'umwe nk'uko ibiharuro byo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu byerekana muri abo cumi n'umwe umwe yaritabye Imana bane nabo bakaba bamaze gusohoka ibitaro ugwaruka mu bamwakiriye gute iyo ngingo yo kurungika abana mu ishure muri iki gihe nyuma y'aka karirimbo turabaye ijambo
Master Music
Did you pull his makeup? Ikingire, ukingire n'abandi Gapaka aburiwe n'inkongo Tegera n'ugwe mu muteko
Ndamuso y'amahoro irahagije bagenzi
Ijambo rya mbere turihe Keti ari mu Rwanda abona ko abategetsi b'u Burundi bari kubanza kwitaho ibyo za bikingira abarundi aho kwihutira kurungika abana mu ishure aho baje guhurira ari benshi badakingiwe
nibaze yuko ibyo bintu bitahumuriza ihumuriza ku gihugu kubera ko umwenye n'umwanya abantu bashobora kwandura kandi bakandura mu bwinshi ugasanga biragoranye kungene bokurikirana abo bantu bose niyo nyota ko ku mutekano ku kuzima bwite bw'abanyagihugu nibaza yuko uko gusubizana ku shuri baba baratenye bakabanza bakiga ukuntu babanza bakitaho abo barwayi bashoboye gutogwamo iyo virus hanyuma bagafata n'ingingo y'ukungene boyirinda bakaraba nimba abagwayi baboneka ari benshi kugira ngo barinde igihugu n'abanyagihugu kubwabo nibaza ko ibyo byoba bihumuriza kuruta kubarungika uko
Carla nawe nyene ari mu Rwanda avuga ko kurungika abana mu ishure muri iki gihe bishobora gukwegera igihugu mu kaga
nibaza ko ari ingingo mbi kuko ubuzima bw'abantu namaza seseka ntibayore kandi nisunze ingene iyo ngwara iri kirica abantu mu bihugu bikomakomeye nko mu Butaliyani, Etazini n'Ubufaransa basanze bafise ubuhinga buteye imbere mu kuvura abantu ni ikintu cerekana ko iyo ngwara atari yo gufite nako irifoko bafata ingingo yo gukingira abanyagihugu vuba bwango kugira ngo ntibazogarura impene yamaze kurenga imirambi nko mu mashuri afise uburaro birateye ubwoba kuko abanyeshuri ni benshi kandi basangirira hamwe presque ibintu byose mu buryo hagwaye umwe byoroshe ko n'abandi bafatwa niyo ngwara ya coronavirus kubwanje nibaza ko leta yari kubanza kubangira kurungika abana ku mashuri ku neza yabo no ku neza y'igihugu kuko abo bana bo Burundi bwejo
tubandanirize kuri Marle ari mu Burundi abona ko ingingo zo gukingira ugwaruka arizo zari gushyirwa imbere kuko ari bwo Burundi bwejo
basiye ku mashuri atangingo ihambaye irafatwa ku bijyanye no kurinda ugwaruka ruri ku ishuri abigisha aho bahora bahora bavugana n'ibindi ego barashyizeho uburyo bwo kwikingira na cyane cyane gukaraba amazi n'isabune ejo navuga yuko ibyo bidahagije kuko urabye bya bindi bavuga gushyira hagati y'umuntu n'uwundi muriko muragendana cyangwa muhuriye haba ku kazi cyangwa ahandi hantu hose mukorera mu Burundi biracyari ikibazo ntabyubahirizwa ikindi dusanzwe tuzi yuko kandi iwacu mu mashuri baricyana ko none ibyo badashobora kubyubahiriza nicyo kibazo gihari basanze mu bukene budasanzwe nibaze yuko Burundi si exception uvuga ko Imana yatanze ku Burundi nibaza yuko hariho n'abandi ariko baragwara basanze bagwaye batazwi tugasaba yuko bagerageza bakarinda abanyagihugu na cyane cyane urwaruka rugiye ku ishuri bagashobora kurinda yuko icyo kiza gishobora gukwirakwira kuko umunsi cyo kwirakwira nk'uko baza barabinyengeza biragoye yuko hari abantu basigara kuko nta buryo buhagije bwo kukirwanya no kuvura abazo barwaye hano mu Burundi
tujye mu ikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania edi ati ibyo byerekana ko abategetsi bataraje ishinga n'amagara yabo barongoye
birababaje cyane muna ababyeyi benshi bagiye gutakaza abana babo kandi bari bafise umwanya wo gushobora kubarokora kuko sinumva ngene ibihugu byose biri ku isi iyo gusa Uburundi aricyo cyonyine cyane abarundi aribo bonyine uno munsi atoteye ubwoba n'iyi coronavirus ndagira ko ngatanga impanuro na cyane cyane kuri abo basenzi FDD kuko nta wundi ahari mu gihugu twobwira ko bumenya ko bitewe bitebuke hazoboneka Uburundi bushasha hakaboneka abababara abarundi abarundikazi kumbure yo hateye ibiza bitabarazishinga agira ko nibutsa abarundi buno munsi bari indani mu gihugu kw'amagara aramaza seseka ntibayore ahubwo bari bakwiye kureka kweza amaso kuri CNDD-FDD umwe wese agafata ingingo zo kurokora ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe atawagishije inama bakamagana ibyo byo gusubira gushira abana mu mashuri bakirirwa bicaranye ko kugira ngo nanone umurindi wa coronavirus wandani wiyongera mu Burundi
na Boris ari mu gihugu cya Zambia nuko abibona avuga ko uko ari ukutitaho abanyagihugu abategetsi babajejwe gukingira
ibindi bihugu kanisi yose yarafashe ingingo zo gukingira abanyagihugu babo gushika naho bugara n'amashuri barugara ibibuga by'imipira barugara amasengero atari ukuvuga yuko batabishaka ko ibyo ntibandanya ariko ari kugira bakingira abanyagihugu babo kugira ntibahure n'icyo kiza cyangwa kimara abantu kuba rero bafashe bakasubira kugura amashuri ku bwanjye jewe ntibinani tangaza cyane kuko uretse no kuraga kuyugura ntacyo byari gufasha kubera naho babaye ntibari bakingiwe nta ibintu butegetsi budafata neza abanyagihugu babwo ni ibintu bizwi ntibayitaye ku neza abanyagihugu ntibari kwita ku neza barwaruka kuko ntibigeze bitaye neza barwaruka icyumviro cyanjye rero njyewe ni uko boraba bagakinga bagasubira kuri izo ngingo zose bafashe bagafata neza batari bwafate kugira ngo amagara y'abanyagihugu bifate neza na cyane cyane urwaruka muri rusange kuko ni urwaruka nibwo Burundi bwacu
jambo tukiwandamize kuri Asani Zeimana ari muri Qatar abwira abategetsi b'u Burundi ko boreka kuguma bafata minenego ikiza cha coronavirus bakitaho nyabuna gushiraho ingingo zikwiye zo gukingira abatarandura
yankora nyine kumigaruka abona mu Burundi ingwara bayifata minenego kubera ingorane z'uko babona bimwe n'ibyo bacyagiye bagarara byerekeye nk'amatora gabo isingwara yo gufata minenego kuko urabye nk'akaruro mu Rwanda habonetse umuntu umwe arwaye umugera mu minsi itarenga ukwezi bari bamaze kuronka abantu barenga 8 barwaye mu gihugu cyacu mu Burundi bavuga bayifata minenego bari bakwiye nyabuna gufata ingingo nk'izi n'ibindi bihugu kugira bakingire abatarandura n'abandi bandi kuko urabona indwara ifata mu buryo ahantu abantu bakoraniye umurwaye ahuye n'abantu abo bahuye bose arashobora kubanduza nabo baba bashyikijyana kuramukanya ashobora kubanduza nicyo gituma bafata ingingo n'ibindi bihugu ntibayifatire minenego.
Dusubire mu Burundi, Edgar we avuga ko ashimira leta ku bikorwa iri kwirakora ubukitaho abirongoye ngo ntibafatwe na coronavirus n'abo banyeshuri barungitswe ku ishuri barimo
avuga ko leta yo yicaye kubiraba yo ngira icyo ikoze nako mashi nk'uko yamaze kubitanga ariko nkagira icyizero yuko iyo ndwara aba yibonekejemo bitabazi bari abantu bakora ama business yabo bari abantu bayikuye hanze abana novuga ko atanakonta ariko na niniya yabo na nyabujya abo tubona amakazi aboneka abantu bagendanye n'abo bantu bafashwe bande ariko tutubideha yuko mwabo bagiye baragendana bari ababyeyi babo bana bari inshuti bari abagenzi icyizere ni uko nko mu makasisite tumaze kubona nta rwaruka rw'abanyeshuri babonekamo tukizeya ko nubwo habonetse abandi bashaje twizera yuko mwabo bagendanye bose personal contact n'abayirwaye bariko barondera bakurikiranwa twizera kigiye kugabanuka sinushyigikira icyumviro yuko amashuri yoba ari ubwarashya ngo hagarare mu gihe amakara menshi tubona atubateye ubwoba kandi ko no mu gihugu cyacu n'uwo bamaze guhitanwa n'iyo ndwara yo baromo tugiye tukaba tubikesha ubushyikirangane bw'amagara y'abantu bw'umutekano na leta muri rusange ku ndinganizo n'ingingo yagize mu kwirinda icyo kiza nashimira n'abarundi ukuntu bitabye kabisa n'abandi nko mu gisagara cya Bujumbura aho naho ayo makara ariho yibonekeje menshi mu micunga ya shanke hagati mu gisagara akakama barakitabiye kukaraba amazi n'isabune iminsi yose kandi kenshi gashoboka icyo nkisha ntangwa gushima kuko abarundi barabonye ko isuku gukaraba aricyo cyo dutanira umuti w'ingwara maze amaze kwigwara akabari kubakira.
Uko siko Patrick ari mu Rwanda abibona, wewe avuga ko leta yafashe ingingo yo gusubiza abana mu ishure itabanje kuraba ingorane ishobora gutera.
Uburyo bagiye ku mashure ntibwubahirije ibisabwa kugira ngo twirinda iki kiza cha coronavirus. Bategerezwa gushiraho uburyo abanyeshuri bagenda bubahirijwe biriya bintu byo gusiga umwanya hagati y'abanyeshuri cyangwa y'abantu, bakubahiriza itegeko y'isuku yatanzwe na OMS, ndetse bakanapima abanyeshuri kubera baje bava mu mafamiye nta uzi ko baje bakomeye, bakashobora kuwapima imbere yuko bashobora kuja kuri aya mashuri. Rero ibyo byose nibitigeze bikorwa, bikagaragaza neza yuko hari ikibazo gikomeye gishobora gutuma aba banyeshuri banduzanya byihuse. Nuko leta yafashe ingingo itabanje kuraba ingaruka zishobora kuza, kuko nta kintu na kimwe gishobora kwemeza yuko aba banyeshuri bakomeye kugeza ubu, kandi ikintu gishobora kwemeza neza yuko abanyeshuri batagiye kwanduza abandi. Ikindi naco ni uburyo basanzwe babayeho mu ndaro, urabona ukuntu abacucikiranyije abicaye mu mashuri, ukuntu babicaranye ko cyangwa cagiye ca recreation, usanga abana baja gukina ugasanga barakorana ko baragira iki. Ibyo byose nta kuntu byizwe ngo barabe yuko bogwanya ico kiza ca coronavirus, mu gihe abanye abana byoroshe kuzihana nta gateka k'umwana gakingiwe na gato, mu gihe babatereranye bakabashira mu kibazo nk'iki. Kandi tuzi neza ko isi yose ikibazo yamaze kugishira imbere, abantu benshi ntibari ku mashuri ariko mu Burundi honyine barakomeje kugenda, kandi ikibazo cyaramaze kuhashika.
Na Marene ari Burundi yagiriza leta kwitashiza imbere neza yugo ugwaruka gwasubijwe mu mashuri mu gihe hari ikiza cya coronavirus.
Umuntu agaragaje kwica hirya no hino akaraba ingene leta yongeretse abanyeshuri bagasubira ku ishuri, n'iki kiza gihanze isi yose coronavirus kitarahira, kandi abanyeshuri benshi baracyari muri adolescence aho bashyitse bararamukanya, n'uburatire bamaze gutangura bashika bararamukanya bakagumbirana bagasomana, kandi ikiza kitarava mu nzira kubisanzwe ari kubanza gutemenya. Tureka kwihutira ko abanyeshuri baza kwiga igaharanira agateka k'amagara yabo, kuko nk'ubu umwe atagwaye ashobora kwanduza benshi bashoboka, ubundi agasahera ibyo yundi. Rero umuntu itagi kibereye ni uko ari kubanza kureka igashyira inyungu imbere ku magara y'abanyeshuri.
Iki kiganiro ndafise ijambo tugiheraheze kuri Egide, nawe nyene ari mu Burundi, avuga ko atabona igituma leta itariko irafata ingingo zo kubuza amahuriro y'abantu benshi kugira ngo ikiza cya coronavirus nikibandanye gikwiragira.
Kwibeza ingene ico kiza caje tukumva hirya no hino ingene mu bindi bihugu bashi bafata ingingo kugira ngo bagabanye abantu maze barafatwa n'ico kiza, twese ubona yuko nk'aha mu Burundi babifashe mbineneze gusa ni uko ari Imana nyine ikidukingiye, naye ahandi kubwo bategetsi bararetse kugira ngo ico kiza kigombe kirabe mu banyagihugu. Icyo mbona rero ni uko ubwa mbere na mbere nk'uko mashuri yatanguye tubona yuko ubwa mbere bari kubanza bagaheka amashuri, kuko hari ikiza kigeze gutera nk'uko ikiza cita mu ngiga. Icyo gihe turazi yuko amashuri babanje bayugara gatoyi kubera babona yuko mu gihe abanyeshuri bose bahurira hamwe baca bandukizanya icyo kiza, kubera na burya umuntu aba yafashwe atamuntu ashobora kumumenya. Nkuko bakunda kuvuga yuko kugira ngo umuntu amenyekane aba amaranye uwo mugera iminsi 14. Ni ukuvuga rero yuko kugira abantu bajamo cyangwa bajya bamaze kumenyekana ushobora gusanga abantu benshi banduye mugabo ukaba bakasanga nta muntu umwe abizi. Rero rero icyo mbona kugwaruka ni uko bogerageza kwevita ayo makoraniro ahantu abantu bashobora guhurira ari benshi, kuko bafashe ingingo yuko abantu bagenda barakaraba. None ko bakaraba gusa ko bavuga yuko ijana n'umwemu umwemu nabo byose bigenda gute, kandi tarayere nibyo zi gukara abantu babifata mbineneze kubera batarose inyigisho zikwiye. Rero icyo nosaba ni uko nkuko bama hagize nk'abantu bavuga ngo no mu bindi bihugu barapfa none kubera iki cyo kiza mu gihe babonye cyarateye batofata ingingo nkuko abandi bagiye barazifata ariko no munsi cyo bari kubarihutira tubona ariko bihutira amatora ariko turabona igitsinzi byose yabireka babireka kugira ngo nibanze berekana yuko mu Burundi bafise ubwoba kuko amwe mu bahagarika amakoraniro amasengero ndetse n'ibindi bashabona yuko bashobora kuvuga bati ehe ko bimaze kubuko n'amatora nacaga niya nibyo bafise kubwoba kuko nayo handi hoho ntashobora gufata ingingo nk'uko abandi bariko barazifata urumva rero yuko ubu mu Burundi boba gushyira imbere ubuzima bw'abantu bo bariko bashyira imbere amatora
nta kubwirwa yibonera ko susume ibimenyetso by'icyo kiza korona.
Ikiganiro ndafise ijambo ahantu kigarukiye cyari kijyanye n'itanguzwa ry'igice cya gatatu cy'umwaka w'ishure mu gihe habandanya hibonekeza abandura coronavirus mu Burundi. Urwaruka rwerekanye ingaruka mbi iyo ngingo ishobora kugira mu gukwiragiza icyo kiza mu gihugu. Basaba abarongoye igihugu kudashyira mu kaga ubwo rwaruka ruri mu mashure n'imiryango yabo. Tubibutse ko muri iki kiganiro mwari kumwe na Francine Kanyange na Innocent Kubwimana mu buhinga bw'ibyuma. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.